Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mudateze amatwi. Uyu munsi ni umunsi wa gatatu itariki 26 z'ukwezi kw'indwi mwaka w'2017. Muri studio muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije ibiganiro byo kuri Nosaha. Ndabahaye ikaze mwese.
Uburundi bwarahuye n'ibyatsi cyane isenyagurika ry'imisozi n'imizurira ikaze cyane. Imiro y'ibyaduka mu bisagara nayo ne yafise ingaruka mbi nyinshi mu Burundi.
Uyu ni Bernard Ndayisenga avuga ku bijyanye n'ibyaduka mu Burundi ku izina ry'abashingamateka n'abakenguzamateka. Iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twabateguriye arimo yerekeye umuntu avuga ko yoba yarishwe mu bikorwa byo gusenyura ihoteli yitwa Top Tower i Kigali mu Rwanda. Turabashikiriza mu kanya kari imbere. Turabashikiriza kandi n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwateguriwe na mugenzi wacu Rosine Munezero. Rosine,
urakoze Oriane. Mwaramutse mwese, aho tuzindukanye mwese kuri radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Burkina Faso, aho abantu batanu baguye mu bitero bitari bike byakozwe n'abikekwa kuba ari intagondwa z'abayisilamu mu ijoro ryo ku munsi wa mbere ishiri ryo kuwa kabiri mu bice bitatu byo mu buraruko bw'igihugu cya Burkina Faso hafi y'urubibe gihana na Mali. Ibyo byatangajwe n'abajeje umutekano muri ako karere. Umutegetsi wo muri ako karere avuga ko ivyo bitero vyakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye. Kuri wa kabiri abasirikare hamwe n'abajeje umutekano barungitswe muri ako karere. Uburaruko bw'igihugu cya Burkina Faso hafi y'urubibe gihana n'ibihugu vya Mali hamwe na Nigeri na karere kageramiwe n'ibitero vy'intagondwa z'abayisilamu kuva mu mwaka w'2015 mu kwezi kwa gatatu. Umukuru w'abiyahuzi Arunadiko yaraguye mu gitero cyakozwe n'abasirikare ba leta ahitwa Pedega. Ababa mu karere ko mu buraruko bwa Burkina Faso babayeho mu bwoba bwinshi bivuye ku bitero byinshi byahitanye abanyagihugu hamwe n'abasirikare batari bake. Abashingamateka ba Leta Zunze za Amerika batoye ku bwinshi iteko rijanye no gufatira ibihano bishashe igihugu cya Irani kuri uyu wa kabiri. Abategetsi ba Amerika bagabishije ko bazofata ibindi bihano mu gihe Irani ibandanya guhungabanya umutekano wo mu karere k'ubuseruko, gushigikira imirwi y'iterabwoba, guhingura ibigwanisho vya misile hamwe no kwirengagiza amasezerano yo mu 2015 kubijanye n'ibigwanisho vya nuclear Irani ifitaniye na Amerika n'ibindi bihugu vya rutura. Ingingo iryo teko yemewe n'abashingamateka itegekanya kandi gufatira ibihano ibihugu vya Korea y'Epfo bivuye ku bigwanisho vya misile ibandanya kugerageza mu kirere hamwe n'Uburusiya kubijanye no kwivanga kwabwo mu matora ya Amerika yabaye mu mwaka uheze. Ingingo y'iryo tegeko itowe mu gihe ibiro vya President Donald Trump vyari vyagerageje kurihagarika kugira iteko rya President Trump kubijanye no gukura ivyo bihano rirengane. Aya matora akurikiye kandi ayari yabaye mu nama nkenguzamateka mu kwezi guheze, aho abakenguzamateka bemeje ku bwinshi ivyo bihano. Umuvugizi w'umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Heather Nauert yahakanye amakuru avuga ko Rex Tillerson aramutswe ubwo bushikiranganji atekanya gutanga imihoho muri ayo mabanga. Hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri, Nauert yavuze ko hari byinshi byo gukora kandi ko yavuganye na Tillerson akamubwira ko uwo mugambi atawofise. Ni mu gihe ikinyamakuru CNN gikora hano muri Amerika cyatangaje ko Tillerson yabwiye abari hafi yiwe ko atekanya kubandanya ayo mabanga gushika mu mpera z'uyu mwaka. Aya makuru akavuga kandi ko Tillerson atanezerejwe n'uburyo atumvikana na President Donald Trump kubijyanye n'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu. Abategetsi uko ari babiri basanzwe batabona ku mwibazo bitandukanye nk'ibyerekeye amasezerano y'i Paris kubijyanye n'ihindagurika ry'ikirere, ukubahiriza amasezerano mpuzamakungu kubijyanye n'ibirwanisho bya nuclear bihingurwa n'igihugu cya Irani hamwe n'ibibazo biri hagati ya Arabia Saudite na Qatar. Umurwi w'ibihugu vya Buraya watangaje ko ugiye kutanga amafaranga angana n'imiliyoni 116 z'amadolari ku gihugu c'Ubutaliyano kugira ugifashe gutorera umuti ikibazo cy'abimukira binjira baciye mu bahari Mediterane. Izo zatangajwe na Jean-Claude Juncker, umukuru wa murwi kuri uyu wa kabiri, aho yavuze ko yashinze umurwi udasanzwe kugira ukorane n'abategetsi b'igihugu c'Ubutaliyano. Iyo mfashanyo yongerejwe ku bice bishika kuri 12 n'igice kwijana yarasanzwe yaramazwe na ko gushikirizwa Ubutaliyano. Ubu iyo mfashanyo ikaba ikwije umuriyaridi w'amadolari. Juncker yagabishije igihugu cya Bangladesh ko cyo kwakira abanyagihugu bacu bivuye ko abenshi muri bo badafise uburenganzira bwo gukingirwa. Abajejwe gutabara mwiba hari Mediterane bamenyesha ko mu ndwi iheze batoye ibiziga by'abantu bashika kuri 13 harimo n'abakenyezi bibungenze abashika ku 167 nibo barokotse. Mu gihe abanyagihugu ba Venezuela batekanya gukora imyiyerekano y'iminsi ibiri mu gihugu cyose kuva kuri uyu wa gatatu, Luis Almagro, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'amareta ya Amerika, yagiranye umubonano kuri uyu wa kabiri n'uwahoze ari umushingwamanza muri sentare mpanabyaha mpuzamakungu ku bijyanye no kwitwarira abategetsi b'igihugu cya Venezuela. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri wa kabiri, Almagro yavuze ko umushikiriza manza Luis Moreno Ocampo aturuka muri Argentine azofasha ishyirahamwe ry'amareta ya Amerika kwihweza nimba leta ya Venezuela yarahoteye agate y'akazi na muntu kugira yitwarirwe imbere ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha.
Urakoze Rosine ku makuru udushikirije. Unaona umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu gihugu cy'u Burundi nta tegeko ryo gukinga impanuka no gukingira abahuye nazo rihari. Mu ruganda rwatunganijwe kuri uno wa kabiri, igipolisi kijejwe gukinga impanuka gihamagarira abajejwe gutora amategeko gufata mu minwe icyo kibazo. Inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Mu myaka itatu iheze Burundi bwarahuye n'ibiza bitandukanye aho nibifatiye kuhindagurika ry'ibihe yamara ibikorwa bijyanye no gukinga impanuka hamwe no gutabara abahuye n'ibyo biza biracafise intambamyi. Imwe muri izo ntambamyi ifatiye ku mategeko. Komisiyo do polisi ntema ko Antoine arongoye igipolisi cyo gukinga impanuka mu Burundi.
Ibyo gukinga ibiza ngaye murazi gushika uno munsi nta niteko tugira rijejwe idu gukinga ibiza cyangwa gutabara aho byashikiye ngo leta kwifise ubushaka niba ko izo budushoboza. Icambere mu mugabo no vuga kwisa aba nuko yoshaho iryo tegeko rigenga ibyo bintu byo gukinga ibiza.
Mu ruganda igipolisi kijeje gukinga impanuka cyatunganije kuri uno wa kabiri, abashinga amateka n'akenguza amateka bari bisabye ku ruganda basaba kwitwararika icyo kibazo na ryo bageje gutora amategeko mu gihugu. Gukaba nkako abashinga amateka n'abakenguza amateka bitavye ubu ruganda mu ijambo bashikirije bimeze ko igucu Burundi kimaze iminsi gihura n'impanuka zitari nke. Bernard Ayisenga yavuze ku izina ryo bashinga amateka n'abakenguza amateka.
U Burundi bwarahuye n'ibizana cyane isenyagurika ry'imisozi n'imyinzurira ikaze cyane. Ibiro by'ivyaduka mu gisagara nayo ne irafise ingaruka mbi nyinshi mu Burundi. Ivyo rero nabyo ne biraraje ishinga inama nshinga amateka y'u Burundi. Iyo nama nshinga amateka itegerezwa kwihweza icokorwa kugira koko tube igisho ry'abanyagihugu mu gukinga ibiza.
Muri izo mpanuka izijyanye n'indagurika ry'ibihe zabaye ku magenekezo ya 9 na 10 ukwezi kwa kabiri mwaka wa 14 aho imvura y'isegenya yahitanye abantu n'ibintu mu mazone yo mu rako gisagara ca Bujumbura hamwe no mu ntara ya Bujumbura abenshi bakunda kwita Bujumbura Rurale. Aho rero abantu barenga 37 barasize ubuzima, abashika 20,000 barabura uburaro, amazu arenga 1,000 arahenuka. Iruhande y'impanuka zije n'ihindagurika ry'ibihe kuvuga imiriro ikunda kwiyadukiza aha tukagaruka ku baturiye so muri ya Bujumbura kwinkizwe 2017 mwaka 2013 hihwejwe izo mpanuka n'ibikorwa bikorwa by'ubutabazi biheze bigakogwa biragaragara yuko muri ibyo bikorwa ataburyo bukwiye wa burimwo nk'akara rero higisoho nkuru ya Bujumbura yari kwirasha cyarabonetse ko igipolisi gikinga impanuka ataburyo bukwiye bwo kuzimya cyari gifise aho indege yavuye mu gihugu cy'u Rwanda ariyo yaje gufasha kuzimya hagataho mu kwezi guheze kwa gatandatu igihe umuyiro wiyadukiza mu nzu y'ubudandaji hagati mu gisagara cya Bujumbura aho benshi bita kwa Ndayizamba naho nyene byarabonetse yuko igipolisi gikinga impanuka atabikoresho bikwiye gifise cyo kuzimya umuriro icyo gihe abatabazi nta mpuzu zirinda umucanwa bari bambaye wari yambaye ipantaro wasanga atashati afise wambaye ishati nawe ugasanga nta pantaro canke ibirato afise ikiragiwe coco ivyo bikofero bikingira abatabazi hamwe na yamacupa abarimo impwemu akoreshwa mu gihe cy'umucanwa aho rero ugeranije n'ibindi bisata by'igipolisi biri mu Burundi aha tukavuga igipolisi gikingira inzego api hamwe n'igipolisi gikinga iby'imigumuko igisata cy'igipolisi kijeje gukinga impanuka kiri mu bironswa uburyo buke ntema ko Antoine arongoye icyo gipolisi asaba yuko uburyo bakoresha bwo kongerezwa
terakamo abadukurira abadutwara kugira ngo umuntu yibankanye uburyo busumbirije nk'amakamyo afise ingazi umuntu hagize igishika umuntu ashobora kuduka ku ngazi yihuta kwiza modoka nyene ashobora kuzimya mu magorofa maremare
hagataho bamwe banyagihugu bahuye n'ihindagurika ry'ibihe aho imvura isigaye zatwaye ibyabo gushika no mango ntibaronka aho bakika umusaya abo banyagihugu bakamaze ikiringo cy'umwaka n'igice urenga ba mu mahema Ibujumbura afiteshatse juje Amerika
tugaruke kandi mu Rwanda leta y'u Rwanda irahakana ko hoba hari umuntu waguye mu gikorwa cyo gusenyura inyubako y'ihoteli Top Tower imaze indwi zibiri isenyugwa ni nyuma yaho bitangajwe n'ubuserukira umuryango w'ubumwe bwa Buraya mu Rwanda Michael Ryan inkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi
Intandaro y'amagambo avuguruzanya yaturutse ku butumwa bwa Twitter bwoherejwe n'uhagarariye umuryango w'umwe bw'ibihugu by'Iburayi mu Rwanda ku rukuta rwe rwa Twitter ambasaderi Michael Ryan yanditse anenga ibikorwa byo gusenya hoteli ya Top Tower yagize ati igikorwa kigayitse cyo gusenya inyubako ya Top Tower yegeranye n'urugo rw'uhagarariye ibihugu by'Iburayi mu Rwanda cyahitanye urukuta rw'inyubako ye ndetse kinahitana umuntu iyi nyandiko yasubijwe n'abantu benshi banyuranye barimo abayobozi bo hejuru ba leta barimo ministre w'ubutabera w'u Rwanda Johnson Businge na wasubiza avuga ko ibyavuzwe na ambasaderi Ryan bitari mu kuri kuri Twitter ye ministre Businge yasabye ambasaderi Michael Ryan kuvuguruza ibyo yanditse akananyomoza ibyo urupfu rw'umuntu yatangaje avuga ko nta muntu wigeze agwa muri kiriya gikorwa mu byumweru bibiri bishize iyi nzu nibwo yatangiye gusenywa kugeza ubu ntiragera hasi yose ariko gasongero kayo kamaze kugwa umujyi wa Kigali wari wasohoye itangazo tariki ya 11 z'ukwezi kwa 7 risobanura ko iyi nzu isenywe mu rwego rwo gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera mu gice iyi hotel Top Tower iherereyemo ku kimihurura mu mujyi wa Kigali iki gice cy'umujyi kigaragara bamaze akomeye nka convention center ndetse n'inzu inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ikoreramo iri hafi yawo umujyi wa Kigali uvuga ko icyemezo cyo gusenya iyi nyubako ya Top Tower gifashwe nyuma yaho beneyo banani we kuyihuza n'imyubakire yifuzwa mu gace iherereyemo gusinyuba kwisenywe yari maze igifunzwe yari ihagaritswe n'umujyi wa Kigali uvuga ko yubatswe mu buryo budakomeye bushobora gushyira mu kaga ubuzima bw'abayigana n'abayikoreramo kuvinzu yatangira gusenywa n'abantu begeraho icyo gikorwa kibera kuko hagoswe n'amabati akikije iyo nzu cyakora uri inyuma ashobora kubona ivumbi ritumuka kugeza ubu nyiri iyi hoteli nta kintu na kimwe yigeze atangaza kwihirikwa ry'inzu ye Hotel Top Tower iba inzu ya kabiri ihiritswe mu mujyi wa Kigali nyuma y'indi nyubako y'umunyemara Sina Paul Rwigara yashenywe mu myaka ibiri ishize umujyi wa Kigali uvuga ko yubatswe idafite ibyangombwa bisabwa izindi nzu zirimo gusenywa mu mujyi wa Kigali zo zisenywa na banyirazo mu rwego rwo gukurikiza igishushanyo mbonera Assumpta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
kuri uyu wa kabiri umucamanza muri sentare yafundikiye urubanza ubucamanza bwaregwamwo bwana Emmanuel Mbarushimana ibyaha bya genocide n'ivyihohotera rya kiremwa muntu Mbarushimana n'ubwunganizi bwiwe barangije basaba gutesha agaciro ikirego c'ubucamanza maze umucamanza akazomugira umwere n'inkuru ya mugenzi wacu Eric bagira ubusa
ku munsi wa nyuma wabo bagira icyo bavuga ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu ubushinjacyaha burega bwa Emmanuel Mbarushimana abahagarara inyungu z'ubutabera bafashe umwanya munini bibanda ku bikorwa bigize ibyo byaha birimo ibyo gushinga amabariyeri nk'iyo mu ndatemwe ubushinjacyaha buvuga ko yicirwagaho abatutsi ibitero byo ku musozi wa Kabuye n'ibikorwa byo kuyobora amanama yateguraga genocide ubushinjacyaha burega Mbarushimana. Maître Christophe Twagirayezu yashimangira urukiko ko igihe ruzaba rusesengura imikirize y'urubanza ruzasanga nta gikorwa na kimwe kidashidikanywaho. Yavuze ko byose bishingiye ku mvugo z'abatangamakuru n'abatangabuhamya b'ubushinjacyaha. Yavuze ko buri mvugo y'umutangabuhamya ifite indi yivuguruza aho umwe agenda yivuguruza ubwe, ubundi akavuguruzwa na bagenzi we ku bikorwa bimwe. Yavuze ko nta kimenyetso kigaragaza ko koko Mbarushimana yagaragaye mu nama zacuraga umugambi wo gukora genocide. Maître Twagirayezu yaburaniye uregwa avuga ko na mbere ya genocide nta rwango yari yarigeze agaragariza ubwoko bw'abatutsi, ko yari yarabashatsemo kandi ko byagaragaye ko no kwa Mbarushimana interahamwe zahateye zishaka kwica abatutsi yari yahishe. Kuri we nk'uko bakunze kubivuga, ibyo byose bigaragaza ko ubushinjacyaha bwareze Mbarushimana w'umwitiranya n'undi muntu, kuko buvuga ko yari umugenzuzi w'amashuri igihe genocide yabaga mu gihe uwo burega yari amaze imyaka ibiri atagikora ako kazi. Mu mvugo yumvikanisha ukwiyoroshya gukomeye imbere y'umucamanza, Maître Twagirayezu yagize ati: nyakubahwa perezida w'iburanisha, umucamanza mukuru aba ari mu mwanya w'Imana. Nk'umucamanza mukuru kandi twizeye ko Imana izabibafasha mu muzatera intambwe murebe n'ibyo ababuranyi bombi batagezeho. Ati: dukurikije ibimenyetso bigaragara dusanga Mbarushimana yagirwa umwere. Imvugo y'uyu munyamategeko ku bimenyetso by'ubushinjacyaha ntiri kure ya mugenzi we Maître Jean-Claude Shoshi Bizimana wabwiye urukiko ko ikirego Mbarushimana yireguraho kitagira ibimenyetso n'ibihari kuri we n'ibimenyetso yise ko bidashinga. Mbarushimana yahise yongera asubirana ijambo maze avuga ko urubanza rurangiye mu buryo atifuzaga, ashaka kumvikanisha ko umucamanza yabamo mpfukiranye hari byinshi yashakaga kuvuga kuri urubanza. Umucamanza Bwana Antoine Muhima yamwibukije ko igihe yamugeneye cyo kwisobanura cyarangiye. Mbarushimana yavuze ko asanga urubanza rupfundikiwe hakiri icyuho mu bibazo bidasubijwe birimo byo gushidikanya kuvuga ibyo afata ko binyuranye n'ukuri ku batangabuhamya n'ubushinjacyaha, ukuvuguruza no kuvuguruzanya n'ibindi. Umucamanza yongeye kumwibutsa ko biri mu nshingano z'urukiko kuzabisuzuma. Yumvikanye yiko mu bushinjacyaha ko bwamutwereye ibyaha bya genocide buvuga ko yabikoranye na leta kandi yari umuturage usanzwe. Avuga ko uretse no kubikorana n'iyo leta atarakira umukozi wayo, yasabye urukiko kuzita ku nyandiko mvugo zaturutse mu nkiko za Denmark, kuko avuga ko ibizikubiyemo bivuguruzanya cyane n'ibyavugiwe mu Rwanda. Mbarushimana yavuze ko nta mpamvu n'imwe asanga yagombye kuba akurikiranwa n'ubutabera bw'u Rwanda. Yavuze ko kuba mu Rwanda nta tegeko na rimwe ryateganyaga ibyaha n'ibihano igihe bivuga ko yakoreye ibyaha, ubwabyo byumvikanisha ko nta mpamvu y'urubanza. Yibukije ko mu 1978 u Rwanda rwashyize umukono ku masezerano mpuzamahanga ahanakana kumira icyaha cya genocide, ariko ntirwashyira icyaha cya genocide mu mategeko yarwo. Umucamanza yamubwiye ko uretse genocide hari n'ibindi byaha aregwa. Mbarushimana yasubije ko byose biregerwa hamwe mu bimenyetso bimwe. Yavuze ko ubushinjacyaha bufite ikimenyetso kimwe gusa cy'imvugo z'abatangabuhamya n'abatangamakuru. Yabwikomye ko bwaguretse inyandiko zabo maze wazita ibihimbano bikoranye ubuswa, kuko ngo bamwe muri ba nyirizo nyandiko bageze mu rukiko barazihakana. Ku bihano umushinjacyaha yamusabiye byo gufungwa burundu mu ijambo rya nyuma, Mbarushimana yateruye agira ati: uretse no kuvuga kuri ibyo bihano nk'uko abanyamategeko babigaragaje n'uko nanjye nabivuze ko nta mpamvu y'uru rubanza, urukiko rwabategeka gusubirana iyi myenda yabo bantije. Aho yavugaga impuzankano y'iroza iranga abagororwa, ngasubira mu buzima busanzwe. Umucamanza yashimiye impande zombi ku gihe zimaze ziburana, avuga ko buri ruhande rwakoze icyo rwagombaga gukora kugeza urubanza rupfundikiwe. Yibukije ko kubera ubunini bw'urubanza ndetse n'ikiruhuko abacamanza bagiye kujyamo mu kwezi kwa munani, urubanza ruzatinda gusomwa. Bwana Emmanuel Mbarushimana w'imyaka 55 ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu n'ibyaha ubushinjacyaha umurega ko yakoreye mu cyahoze ari komine Muganza hari muri prefegitura ya Butare mu 1994 ubundi mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. N'urubanza rupfundikiwe nyuma y'imyaka itatu rutangiye kuburanishwa mu mizi. Mbarushimana wigeze kubaho umugenzuzi w'amashuri abanza mu cyahoze ari komine Muganza ibyaha byose arabihakana. Yageze mu Rwanda avuye mu gihugu cya Denmark mu mwaka ushize 2014. Umucamanza Bwana Antoine Muhima yatangaje ko azasoma imyanzuro ya nyuma y'urubanza ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka niba nta gihindutse. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika.
masegonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ibyaranze leta zunze ubumwe za Amerika muri kahise no muri bino bihe tugezemmo. Mugenzi wacu Thomas Kamirinda arakidushikiriza.
Mwaramutse neza. Impagarara zirakomeje kubera iteka rya President Trump rikomanyiriza abaturage b'ibihugu birindwi byiganjemo abayisilamu aribyo Libya, Sudani, Somalia, Iraq, Syria, Yemen na Iran. Muri iki kiganiro mureke turebere hamwe amwe mu mateka yabaye ibyamamare. Turavuga make cyane birumvikana. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Aba perezida bose bategetse leta zunze ubumwe za Amerika kuva kuwa mbere na mbere George Washington bakoresha amateka mu mirimo yabo. Iteka rya perezida ariko si itegeko rishya, ahubwo ni amabwiriza aho inzego zose akuriye, ni ukuvuga inzego nyubahiriza tegeko, kugira ngo zishyire mu bikorwa ingingo iyi n'iyi. Aya mabwiriza ariko ntagomba kuvuguruza itegeko nshinga n'andi mategeko ariho. Nyamara rero amwe muri aya mateka yahinduye igihugu ku buryo budasubirwaho. Irya mbere ryinjiye mu mateka ni iteka rya President Abraham Lincoln ryo mu 1863 ryahaye ubwigenge abacakara b'abirabura. Hari mu ntambara y'isubiranamo ry'abenegihugu. Ubucakara ni kimwe mu bibazo by'ingutu byateye iyi ntambara hagati ya leta z'amajyepfo y'igihugu zashakaga kwigenga kugira ngo zigumishe ubucakara, n'izo mu majyaruguru y'igihugu zashakaga ko ubucakara bucika no gukomeza ubumwe bw'igihugu cyose kugira ngo kidacikamo kabiri. Intambara yamaze imyaka 5 irangira leta za ruguru zitsinze, ariko iteka rya President Lincoln ryonyine ntiryari rihagije. Byabaye ngombwa ko ashyiramo ingufu cyane zabyaye ivugurura rya 13 ry'itegeko nshinga rivuga ko ubucakara butazongera kubaho ukundi muri leta zunze ubumwe za Amerika n'ahandi hose hagengwa n'amategeko yayo. Ijwi rya Amerika. Rimwe mu mateka ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye impagarara cyane kandi ni iteka rya President Franklin Roosevelt ryo mu 1942 ryaje rikurikira igitero cy'Ubuyapani I Pearl Harbor, icyambu n'ikigo bya gisirikare bikomeye cyane bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Hawaii, igitero cyabaye mu kwezi kwa 12 mu 1941. Iteka rya President Roosevelt ryategetse ko Abanyamerika bakomoka mu Buyapani bose iyo bava bakagera bajyanwa mu nkambi bagacungirwamo. Iri teka ariko ryatumye n'abandi Banyamerika ibihumbi n'ibihumbi bakomoka mu Buyapani no mu Budage ndetse barimo n'Abayahudi nabo bakusanyirizwa mu nkambi. Iteka ryasheshwe mu 1944 rimaze imyaka 2. Benshi bari baratakaje akazi kabo, ingo zabo zari zarasenyutse. Byafashe imyaka irenga 40 kugira ngo mu 1948 guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibasabe imbabazi kandi ibahindishe zingana n'amadolari 20,000 buri muryango. President Harry Truman wasimbuye Franklin Roosevelt nawe yaciye iteka ryinjiye mu mateka. Mu gihe ingabo z'igihugu zari zikeneye amaboko cyane mu ntambara ya kabiri y'isi yose, abasirikari b'abirabura bakomeje gukoreshwa indi mirimo idafite aho ihuriye n'imirwano, bene ya mirimo igayitse abazungu badashaka gukora, noneho abirabura bake cyane baba aribo bakoreshwa ku rugamba nyirizina. Nabo kandi babaga muri unite zabo zihariye bonyine gusa kandi zitegekwa n'abazungu. President Truman yabikuyemo isomo maze mu 1948 asinya iteka rica ivanguramoko mu gisirikari. Nyamara rero Kenneth Royal wari minisitiri w'ingabo yagiye atseta ibirenge yanga kurikira mu bikorwa bituma yeguzwa mu 1949. Byafashe imyaka kugira ngo ivangura moko ricike burundu mu gisirikari cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Unite ya nyuma na nyuma yihariye yabirabura bonyine gusa yasheshwe mu kwezi kwa 9 mu 1954. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Amateka ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye impaka yarakomeje no kuri Perezida George W. Bush nyuma y'igitero cy'iterabwoba cyo mu 2001. Rimwe muri yo ni ryo mu 2002 ryemerera urwego rwa gisirikari NSA kuneka telefoni z'abenegihugu n'abandi bose batuye Amerika. Abarirwanya bavuga ko rinyuranyije n'itegeko nshinga. Naho Perezida Barack Obama mu mateka ye yateye impagarara, abahanga bavugamo cyane cyane iryo yashyizeho umukono ku munsi wa mbere akigera ku butegetsi ryo gufunga gereza ya Guantanamo mu gihe kitarenze umwaka. Byarananiranye, hashize imyaka 2 Perezida Obama asinya irindi teka rikuraho irya mbere, ahubwo rivuga ko gereza ya Guantanamo ikomeza gufungirwamo abantu bakekwaho iterabwoba mu gihe kitagenwe. Guantanamo yanyuzemo abanyururu hafi 800, muri iki gihe iracyafungiyemo 55. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nagihumurije, ndabashimiye cyane. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Ijambo ry'intanga marara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziratewe amakenga bikomeye no kurenga ku masezerano y'uguhagarika ingwano vyabaye mu ntambara yo mu karere ka Nagorno-Karabakh. Ivyo vyatumye abasivile n'abasirikare batari bake bahasiga ubuzima harimwo n'abana. Mu itangazo ryasohowe ku itariki 6 z'ukwezi kw'indwi, ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwasavye impande zose guhagarika ibikorwa vya gisirikare zigasubira mu biganiro. Mu itangazo ryashikirije ku itariki 5 z'ukwezi kw'indwi, ishirahamwe rijejwe umutekano no gufashanya mu karere k'Iburaya ryasavye impande zerwa n'intambara mu karere ka Nagorno-Karabakh guhagarika ibikorwa vya gisirikare kubera intambara n'ubwicanyi atana kimwe bishikako. Iryo shirahamwe ryasavye impande zombi gusubira mu biganiro. Iryo shirahamwe rimenyesha ko ibiganiro ari bwo buryo bwonyene bwo gushika ku mahoro azorama ku banyagihugu bo mu karere. Umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, Stéphane Duarich, yatangaje ku itariki 6 z'ukwezi kw'indwi ku ishyirahamwe ONU risangiye amakenga n'ishyirahamwe rijeje umutekano no gufashanya mu karere k'Iburaya ku vyerekeye kurenga ku masezerano yo guhagarika ingwano biherutse kwibonekeza mu karere ka Nagorno-Karabakh. Amenyesha ko basaba impande zombi kwirinda ibikorwa vya gisirikare no gusaba izo mpande gufata ingingo zihutigwa kugira zihwame ku mwuka mubi uhari no gutuma ubundi bwicanyi butaba. Stéphane Duarich avuga ko gusubira mu biganiro ari bwo buryo bwonyene bwo gutoreye inshu intambara imaze igihe kirekire mu karere ka Nagorno-Karabakh. Ku ruhande rwayo, Amerika ibandanya kuvugana n'impande zose. Imigambi ya Amerika imaze igihe kirekire isangiye n'ishyirahamwe rijeje umutekano no gufashanya mu karere k'Iburaya nuko inyishu ku matati yo mu karere ka Nagorno-Karabakh itegerezwa gufatira ku mategeko mpuzamakungu arimwo ukudakoresha inguvu, kubahiriza imbibe n'ubwigenge bw'ibihugu, agateka ka muntu n'ubwigenge bw'abanyagihugu bwo gutegekanya kazoza bifuza.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Njite mwese mwari muteze amatwi, aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye. Ndashimiye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma badufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri ino saha. Kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Rosine Munezero. Ndabashimiye mwese mubandanye mwumviriza Ijwi rya Amerika. Murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.